Ири Низвиди Америка. Izwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose Washington DC. Turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu tariki zitatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje Fidele Niyongabo.
Igihugu cy'u Burundi nta gihugu na kimwe muri kano karere gishobora gusotora, nta n'umuntu n'umwe ashobora gukora ikibi avuye mu Burundi ngo aje gusotora igihugu kibanye icyo ari cyo cyose, cyangwa ngo hagire imigwi yitwaje ibigwanisho runaka yoshigikirwa na leta y'u Burundi.
Uyo ni ambasaderi w'Inyamitwe, umuhanuzi mukuru muri presidansi y'u Burundi, abeshuza raporo y'igice cya mbere yasohowe n'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ivuga ku migwi n'ibihugu bitera umutekano muke muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Amakuru yerekeye iyo raporo niyo dushimikira ko muri iki gitondo. Mari mbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye. Aloys,
urakoze Fidele ndamutse n'abaduteze amatwi. Inama nshinga mateka nshasha ya Leta z'Ubumwe za Amerika iganjemwo abademokrati yejeje kwemeza amategeko abiri, rimwe ryugurura imirimo ya leta, irindi riha amafaranga ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati azobushikana mu ntango z'ukwezi kwa kabiri. Ariko muri ayo mategeko yose uko ari abiri, nta nari muri rimwo imiliyaridi zitanu z'amadolari Perezida Trump asaba yo kubaka uruzitiro ku rubibe rwo mu bumanuko rw'igihugu Amerika ihana na Mexique. Ariko naho abo bademokrati bavyemeje, bisa n'uko abarepublikani nabo ku rundi ruhande biganje muri Sena ya Amerika bataryemeza. Eka na Trump nta cizere ko arishira ko umukono. Imvo y'aya mategeko ni ukugurura ibikorwa bya leta mu gihe bazobandanya baganira ikibazo cy'uruzitiro mu nyuma nk'uko abademokrate babishikiriza. Perezida Donald Trump yatumye ko indongozi z'abashinga amateka mu migambwe yose uko ari ibiri mu mubonano wo kuri uyu munsi wa gatanu ugamije kuraba ingene ibikorwa bya leta bigira bimare indwi zitatu byarahagatse byosubira gutangura. Leta z'Ubumwe za Amerika zisaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gusohora ibiharuro nyakuri vyavuye mu matora kandi kagabisha gufatira ibihano wese ariko aragerageza kubangamira demokarasi. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu bwa Amerika Robert Paladino yashikirije jo kuwa kane ko ababangamira amahoro n'umutekano muri Congo canke abakira ibiturire bazobuzwa kwinjira ku butaka bwa Amerika kandi bahagarikirwe n'ubutunzi bwabo buri mu mabanki mpuzamakungu. Umukuru wa komisiyo y'amatora muri Congo Corneille Nanga yabwiye amenyeshamakuru Kinshasa ko gutangaza ibyavuye mu matora bishobora kuzokwigizwayo bivanye n'uko guharura amajwi bitihuta. Bitekanijwe ko ku munsi w'Imana ariho ibyayavuyemwo byari kuzotangazwa, umukuru w'igihugu nawe akazorahira ku itariki 15 z'uku kwezi kwa mbere. Ambasaderi wa Somalia muri ONU ejo ku munsi wa kane yasavye ishirahamwe mpuzamakungu ONU kutivanga mu by'igihugu ciwe ni nyuma y'iminsi ibiri leta ya Somalia yirukanye intumwa ya ONU muri ico gihugu. Leta ya Somalia yabwiye iyo ntumwa ya ONU mu gihugu cayo ariwe Nicolas Haysome ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere iramusaba yuko ava mu gihugu. Ni nyuma y'amezi ane gusa arungitsweyo nk'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU. Leta yashavujwe n'uko Haysom yivanze mu kibazo cya Muqtar Robowe yahoze ari indongozi y'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab yagomba kwitoza gutwara leta yo mu bumanuko bushira uburengero. Komisiyo y'amatora yankiye Robowe kwitoza muri aya matora, mu nyuma arafatwa arafungwa bituma haba imyerekano iyamiriza iyo ngingo yafashwe na leta. Numwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yasavye abepiskopi wo muri Leta z'Ubumwe za Amerika kugira urunani nimba bagomba ko Ekleziya igarukana ubwizigirwa n'inyuma y'igihuhusi c'ivyaha bifatiye ku gitsina cahungabanije Amerika. Yabishikirije mu rwandiko yasohoye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere rwashizwe ahabonije ku munsi wa kane. Ibi abivuze mu gihe hasigaye indwi nkeya ngo habe inama ihuza abepiskopi katolika bo ku isi yose ikazobira i Vatican. Abahohotewe n'ibyo byaha barashimiye iyo nama yatumwe ko na papa, bakaba bizeye ko izovamo ingingo zizotuma abarongozi ba Ekleziya Katolika badasubira kwitwara nabi igihe ivyaha nk'ivyo vyongeye kugaragara. Ivyaha bifatiye ku gitsina vyaravuzwe cyane muri Ekleziya Katolika muri Amerika muri uyu mwaka turangije. Igihugu cha Mexique nacho casabye Leta Zunze za Amerika gutanguza amatohoza ku vyabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere habejejwe umutekano ba Amerika barashe ivyotsi muri Mexique bahagarika abimukira bashaka kuja bukuru bibe. Mu rwandiko yasohoye jo kuwa kane ubushikiranganji bwa Mexique bujejwe imigenderanire bwasabye kandi amatohoza kuyindi nyifato nkiyo yawe yarakozwe na Amerika ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwezi kwa 11 kumwaka uheze. Mu ntango z'uyu mwaka abacungeri bibe ku ruhande rwa Amerika niho barasa ivyuka bikoroza amosozi kubimukira bashika kwijana na 50 bariko baragerageza kurira urukuta hafi y'igisagara cha San Diego ni muri Leta ya California. Ico gihe abo bacungeri urubibe bavuze ko abo bimukira bariko bagerageza kuri rukuta, ariko bavuga ko ivyo vyuka vyakoreshejwe kubimukira bariko batera amabuye. Naho igisirikare ca Amerika cagize ku munsi wa gatatu igitero c'indege z'ingwano mu manuka ubushira uburengero bwa Somalia gihitana abarwanyi b'umurwi wa Al-Shabab bashika kuri 10.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini nkuko twabivuze ashimikiye kuri Congo. Ubuyobozi bwa Commission ijejwe amatora muri Republika iharanira demokrasi ya Congo CENI ku rwego rw'intara ya Kivu yo mu Bumanuko burabeshuza amakuru aheruka gutangazwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ko hari udufuko dutatu twarimwo amajwi y'abatoye Felix Tshisekedi twatoraguwe ku mugezi hanze y'igisagara cya Bukavu. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Amakuru y'itoragurwa ry'iyo mifuka bivugwa ko yarimo amamvirope arenga 30 y'impapuro z'abatoye umukandida w'ishyaka UDPS ryihuje na UNC muri aya matora ariwe Felix Tshisekedi yatangiye gucicikana kuwa kabiri w'iki cyumweru aribwo kubunani. Bikavugwa ko iyo mifuka yatoraguye hafi y'umuhanda ugana muri teritwari ya Warungu ku nkengero z'umugezi wa Kidodobo uherereye mu birometero birenga 10 usohotse mu mujyi wa Bukavu. Izo mpapuro zose zikaba zari zo kuri site imwe y'itora ariyo Koleji Alfajiri isanzwe irirwa hagati mu mujyi wa Bukavu. Kuri uyu wa kane rero ubuyobozi bwa CENI ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo bwerekeza abanyamakuru umutangabuhamya uvuga ko yabonye ibyabaye kugira ngo abisobanure kuko bwemeza ko ibyavuzwe mbere ari ibihuha. Bwana Deo Kurasa usanzwe ari umukuru wa karitsiye ya Nyarukemba CENI yemeza ko ibyo byabereyemo imbere y'abanyamakuru ati
c'était vers 19h30. Le camion venait
byarahagana saa moya n'igice z'umugoroba ikamyo yavaga kuri Koleji Alfajiri ijya kuri Institut Mushere igeze ahateganye n'ibitaro bya Medicure umufuko umurango. Ubwo twahise twihuta na moto kugira ngo tugarure abapolisi bari baherekeje iyo kamyo ngo bagaruke batware uwo mufuko. Tugarutse turi kumwe nabo, abo twasanze batubwiye ko hari imodoka yo mu bwoko bwa minibus Vanet yatwaye uwo mufuko. Twagerageje gukurikirana iyo minibus kugera kuri ESP ariko tuyiburira irengero. Aho hantu hose uyu mutangabuhamya wa Senarondora ni mu mujyi wa Bukavu mu bice bya Nyawera hafi naho bivugwa ko iyo modoka yari ivuye. Icyakora uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rwo ruheruka kubwira itangazamakuru ko ayo majwi yavanywe mu yandi akajyanwa kujugunywa hanze y'umujyi wa Bukavu mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso hagamijwe kwiba amajwi ya Bwana Felix Tshisekedi. Bwana Muheshi Godin, umunyamabanga nshingwabikorwa wa CENI ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo, yabwiye itangazamakuru ko ibyo byose ari ibinyoma byacuzwe n'abadashakira igihugu ineza.
Les uns ont parlé de 6 sacs, les autres de 3 sacs, les autres de 4 sacs.
Bamwe bavuze imifuka itandatu, abandi bavuga ine, hari n'abavuze itatu. Hari abavuze ko yatowe Nyamugo, abandi Chimbunda, abandi Kidodobo, Chidaho, Amusari, ko kiraro cyacisteke nahandi mureke izo nkuru zidashinga kuko icyo zigamije no gucumurunga wa mahuru sanzwe mu bihe hamwe abagabo n'abagore bakivuye
entre les filles et les fils du Sud Kivu.
Icyakora bamwe mu baturage ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha Ibukavu batubwiye ko nabo bumvise bivugwa ko hari imifuka irimo amajwi y'abatoye Felix Tshisekedi yatoraguye ijyanwa mu bubiko bw'ibiro bya UNC hano mu mujyi wa Bukavu, ariko nta watwemereye ko yayibonye n'amaso ye. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa UNC ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo ntibyadukundira. Abo twasanze ku cyicaro cy'iryo shyaka batubwiye ko umukuru waryo yagiye kuganira n'abayobozi ba Seni, bityo ko abonetse ari we wadusobanurira neza ibijyanye n'iyo mifuka yatoraguwe, bo batashimye no kutugaragariza umubare wayo. Iyi nkuru y'itoragurwa ry'impapuro z'amajwi y'abatoye Tshisekedi yari yatangiye gukurura umwuka mubi mu batuye umujyi wa Bukavu na Kivu y'Amajyepfo muri rusange, ahasanzwe hagwiriye abayoboke ba UNC yashimye kwifatanya n'uyu mukandida wa UDPS. Gusa n'ubundi harakibazwa niba ababari buha agaciro ibyatangajwe na Seni, urwego batahwemye gutunga agatoki ko rubogamiye ku butegetsi buriho. Ubuyobozi bwa Seni ku rwego rw'intara bwo bugasaba abanyabukavu kuguma batekanye bagategereza itangazwa ry'amajwi, kuko ubu burimo guhuza ibyavuye hirya no hino mu materitwari yose agize iyo ntara. Demistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika, Ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umugwi w'abahinga barungitswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Congo gutohoza ibibazo biteza umutekano muke muri icyo gihugu ziherutse gushyira habona raporo y'igice. Uburundi buradomwa ko urutoki muri iyo raporo mu bihugu ibigwanisho n'abagwanyi bacamwo bagiye mu karere ka Kivu iyo mu bumanuko. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na ambasaderi w'Inyamitwe, umuhanuzi mukuru muri Presidence y'u Burundi. Yavuze ko ari raporo y'ibinyoma ifise umugambi wo guteza umutekano muke muri ako karere hamwe no guteranya ibihugu bibanye. Tumutega amatwi.
Iyo raporo narayisomye nkuko n'abandi bose bayibonye n'amafuti mu mugara yabonye, kuko ibintu bitangaje yumva ngo byakozwe n'abahinga ariko bakisunga amabwire y'abantu. Murazi yuko muri kano karere hariho abantu benshi bashobora guhabwa amafaranga cyangwa utundi tuntu ku buryo bashobora kubesha. Hariho inyungu rero za politiki zijyanye n'ubwo bubeshi butagira izina, kuko igihugu cy'u Burundi nta gihugu na kimwe muri kano karere gishobora gusotora. Nta n'umuntu n'umwe ashobora gukora ikibi avuye mu Burundi ngo aje gusotora igihugu kibanye icyo cyose, cyangwa ngo hagire imigwi yitwaje ibigwanisho runaka yoshigikirwa na leta y'u Burundi. Ibyo rero ni ibinyoma, kandi nibaza yuko nabo nyene usomye iyo raporo nta cyemeza na kimwe batanga atari uko bishimikiza ku mabwire bagiye bati twabwiwe. Ibyo rero nta muntu yovuga ngo ni umuhinga ari mu bushakashatsi ashobora kuzana amajambo nk'ayo adashoboye kuyatohoza ngo arabe yuko ibyo ariko arabwirwa ari iby'ukuri cyangwa ko atari inyungu za politiki zituma abantu bashobora kuja mu kubesha, cyangwa abahinga ubwabo nyine bakaba ariko barabesha kuko hariho inyungu za politiki bariko barakurikirana.
Ayo makuru muri ko mvuga ko atari yo ariko yatanzwe n'abahoze ari abagwanyi nka bose, nuvuga ko bose ari ababesha?
Niko ugira yuko ari ababeshe, kuko murumva yuko nabo nyine bagira bati twishimikije ku mabwire y'abantu. Ibyo rero ni ibintu udashobora gukorera kuri umuntu w'umuhinga uzana ivyemezo.
Umugabo yitwa Rashid yoba afite inzo mu Burundi yo ari we ajejwe kwinjiza mu gisirikare ika no kurungika ibikoresho ibigwanisho abo birungikira uyo murwi mu bamumuzi cyane ni mu munzi
ica mbere mu nzego za leta n'iza gisirikare polisi n'izindi. Jewe sindigera mbona umuntu yuvuga ngo ari umuntu witwa Rashid mbega umuntu witwa Rashid amazina ya Rashid abantu witwa Rashid bangana gute ku isi umuntu ashobora kuzana ati hari umuntu witwa Rashid agira ibi jewe simbona yuko icyo cyo bari kintu gifite ifatiro nta murundi ari mu nzego za leta cyangwa z'igipolisi cyangwa z'igisirikare yitwa Rashid ibiciye inyuma y'amategeko ya leta y'u Burundi ibyo rero ni ibinyoma byo kubeshuza ngira ngo uyu muntu rero bavuga ngo yitwa Rashid barakwiye kuzana amazina yiwe bakagira bati avaha ababyeyi biwe naba mutumba bako n'uyu aho ni abantu batahura bakagira ati uyu muntu koko ni murundi murumva neza yuko ari bihimbano atari bintu umuntu yofatira ko ngo agira ati namakuru atomoye yaronse aronkejwe n'abantu bitanga abahinga nabo ari abantu bironderera amarongo yabo bakagenda babesha bateranya ibihugu bateranya amareta bateranya akarere kugira ngo barabe uko muri kano karere huguma ari umutekano muke abibutare babandanye bibutare ababandanya biba ibinabiriya babandanye basahura kano karere
ibintu mwibaza inyungu abo bahinga bawone bo bafite kugira ngo batangiye amakuru ibinyoma nize
ivo ni nyinshi muraze neza yuko hariho abifuje gutembagaza inzego zitorero n'abanyagihugu muri kino gihugu cy'u Burundi turabatesha muraze yuko hariho ibihugu rutura bimwe bimwe byafashe mu mugongo abo bashatse gutembagaza inzego zitorero n'abanyagihugu kukaba nkako n'abadatsinzwe bahungiye muri ibyo bihugu n'ibyo bibaha indaro rero iyo bagerageje kuzana n'amaraporo y'ibinyoma ngo ye mama mu Burundi hariko harabaho nyabwoko bagasanga sibyo ngo ye mama mu Burundi ngo hariko habibi byose abarundi bakerekana yuko ari ibinyoma ku buryo hagira n'abantu bagira bati igihugu cy'u Burundi nishinyabagendwa abantu bariko baricwa ku munsi baza mu gihugu cy'u Burundi bagasanga ni igihugu citekaniye ivyo rero ni ibintu bibabaza abantu baba bifundira ikintu na kimwe cyoshobora kwerekana yuko mu gihugu cy'u Burundi atakigenda muravye rero ino minsi yose tugiye muri ibi ibya Noel n'ubunani abarundi bashobora kubihimbaza bibereye umutekano ntangere nihari kubura kandi bagerageza kuzana bati rega tuwe turazanye bashaka raporo kerekana ko mu Burundi bicika cyangwa hariho ingorane.
Ambassador Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru muri presidency y'Burundi murakoze cyane rwose kukanya mwaduhaye.
Murakoze cyane nawe.
Inyuma yuko iyo raporo yishyirahamwe ONU ivuze ko hari abagwanyi bo mu gwi RNC bakayumba nyamwasa bakorera muri Kongo mu ntara ya Kivu yo mu manuko hari n'iyindi migwi y'abagwanyi b'abanyamahanga mbere n'abakongomani bari muri territoire ya Uvira na Fizi batari muri iyo raporo bateye abanyagihugu b'abakongomani ubwoba. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Imwe muri imitwe nyeshamba zikorera muri territoire ya Uvira ihana urubi n'igihugu cy'u Burundi hari umutwe w'inyeshamba zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi za Red Tabara ziri mu rugrupu ma Kigoma umutwe w'inyeshamba za FNL ya Aloyse Nzabampema iri Muhungu ndetse n'umutwe w'inyeshamba za Forebu uri Mangwa. Usibye imitwe y'inyeshamba z'abarundi ziri muri iyi territoire hari indi mitwe y'inyeshamba z'abakongomani nazo zikorera mu majyaruguru y'iyi territoire ya Uvira nk'umutwe wa Maimai Kihebe, Maimai Kijangara, Maimai Kashumba, Maimai Rwisura, Maimai Nyerere, Maimai Makanika, Maimai Mushombe ndetse na Maimai Isel. Naho mu majyepfo y'iyi territoire hari umutwe w'inyeshamba za Maimai Rene, Maimai Mpekenya, Maimai Byamungu ndetse n'inyeshamba za Gumino. Naho muri territoire ya Fizi iri mu majyepfo ya territoire ya Uvira naho mu ntara ya Kivu ya majyepfo naho hari inyeshamba za Maimai ya Kutumba, Maimai Ngarukiye ndetse na Gumino. Iyi mitwe yose ikabikorera muri sekiteri ya Tanganyika naho Maimai Murumba igakorera muri sekiteri ya Rulenge. Muri raporo za societe civile yagitanga kuri MONUSCO ndetse no kwa guverineri w'intara ya Kivu y'amajyepfo zerekanaga impamvu y'imitwe yitwaje intwaro igenda yiyongera muri aka karere. Ruhanga Alexi n'umwe mu bagize societe civile y'Ubuvira.
Impamvu nyamukuru aka karere kagunze rangwamo izi groupe arme za banyagihugu abakongomani cyangwa se zivuye mu mahanga kuko bikunze kugaragara bo twibaza ko cyane bikunze kuba biterwa n'imiterere by'aka karere nk'uko mubizi Uvira ihanamiwe n'imisozi miremire ya za Bijombo, Rurambo ni imisozi irimo n'amashamba. Urumva iyo hagiye mu magrupa arume biragoye mu jukuri kugira ngo inzego z'umutekano zibe zashobora kubakurayo. Ikindi kigira kabiri urumva na karere kadakunze kurangwamo inzego za leta ubutegetsi se presse capsa bwa ubutegetsi bwa gisivile cyangwa se bwa gisirikare urumva rero ntacyo binona ibyo bakora barabikora badafite inkurikizi kuko ntanzego za leta ziriyo bityo rero bigatuma usanga bakunze kuhakorera ibikorwa byabo bakunze gusanga ayo magroupe armé yidentifiye mu makominote yabo urumva n'abana baho bari iwabo quelque part naho bitemegwa na population na ayo makominote ariko bakunze kuvuga ko ari abantu bari aho kubwa impamvu zo kugwanira inyungu z'amakominote naho komunote zitabyemera urumva rero niyo mpamvu kunze gusanga kenshi bahari binategwa n'udukonflit umwe na tumwe tugenda tuvuka hagati y'ayo makominote bigatuma noneho amagroupe arimo kunze kwiyongera
muri utu turere tugenzurwa n'iyi mitwe y'inyeshyamba hari amakosa menshi agenda kugwa n'iyi mitwe yitwaje ibigwanisho ko kwishyiriraho amategeko gusoresha abagenzi n'abacuruzi banyura mu turere y'imitwe igenzura kunyaga amatungo gushimuta abantu ndetse no kwica abaturage Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muhandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ilhan Omar, umunya Amerika kazi akomoka muri Somalia, yarahiye ejo ku munsi wa kane kuba umushingamateka ku rwego rw'igihugu muri Amerika, ariko aharanira gutuma itegeko riziririza abakenyezi kwifuka ibitambara mu mutwe rivanwaho. Ilhan Omar ni umuislamu kazi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ilhan Omar agiye guhindura ukuntu inama nshingamateka ya Leta Zunze Amerika imeze. Umwe mu bashingamateka babiri bagiye kuba abayisilamu ba mbere b'abakenyezi bagiye mu nama nshingamateka kuva Kongere ya Amerika itangwe kubaho bazoba bambaye ibitambara abafasoni b'abayisilamu bambara ku mutwe. Yamara ingingo uyu mufasoni yafashe yo kwambara ico gitambara kijanye n'idini ryiwe mu bisanzwe ntiyemewe imbere y'amategeko agenga inama nshingamateka. Uyu murwi w'abashingamateka ubaye ugira 116 uzoba ari wo murwi wa mbere ugwiriyemwo ibitsina byose n'amadini atandukanye. Abademokrati bafise umurwi munini mu nama nshingamateka muri iki gihe batanguye icese ibikorwa vyabo bazohindura amategeko kugira ngo ivyo bintu bishasha vyose bitorerwe umuti. Itegeko ryari kubuza Omar kwambara igitambara ku mutwe bita hijab ryashyizwe mu ngiro mu myaka 181 iheze igihe Kongere ya Amerika yari giteye ukundi. Abafasoni hamwe n'abari mu bwoko buri kurushi ntibari bafise uburenganzira bwo kuba abashingamateka. Igihe abashingamateka bafata ingingo ivuga ko ata mushingamateka n'umwe arekuriwe kwambara ikintu ku mutwe igihe cy'ibikorwa by'abashingamateka, bariko bavuga ahanini ibintu abagabo bakunda mu kinjana cha 19 byo kwambara inkofero ku mutwe. Iryo tegeko mu isanzwe ntiryari ryatorewe kugira ngo rivangure abantu bari kurushi hisunzwe idini. Yamara no muri ico gihe iryo tegeko ryarateye amadirane. Bamwe mu bashingamateka bavuga ko kwambara inkofero vyibutsa umugenzo wa kera mu nama nshingamateka y'Abongereza wibutsa ingingo yo kwitandukanya n'intwaro ya cami mu gihe abandi bashikirije ikibazo cyo kuronka aho bamanika inkofero zabo mu gihe cy'ibikorwa by'inama nshingamateka. Iryo tegeko rero ryarabandanije gushirwa mu ngiro kuva icyo gihe. Inkofero ntizemewe mu mategeko agenga inama nshingamateka. Abashingamateka barafite ikindi kintu barushije abakinguza amateka. Bamye kuva kera na rindi barikuriwe kuzana abana babo mu nyubakwa y'inama nshingamateka. Si ubwa mbere umushingamateka agerageza guhagarika ingingo ibuza abashingamateka kwinjira mu nama nshingamateka bambaye ikintu kibafuka ku mutwe. Afatanije n'umushingamateka Jim McGovern aserukira intara ya Massachusetts hamwe n'umukuru w'inama nshingamateka aheje gushikirizwa ayo mabanga Nancy Pelosi aserukira intara ya California, Omar ariko arashikiriza intego y'iteko ishobora kuzomuha uburenganzira budasanzwe kuri iryo teko kubera imvu z'amagara hamwe n'idini. Iryo teko rikingira bwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro vy'idini rishobora kandi gukoreshwa n'abashinga amateka bo mu yandi madini yose harimo abayahudi bifuza kwambara umwambaro uranga idini ryabo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi mu gihe igice cya kabiri cy'umwaka w'ishure cyuguruye imfubyi za sida canke abana bamuka ku bavyeyi bagenda mu gera wa sida mu Kirundo babandanya guheba amashuri abo bana benshi bari basanzwe bafashwa n'urunani rw'abagendana umugera wa sida bavuga ko bahevye amashuri kubera batagifashwa. Uburongo bw'urunani mu Kirundo amaze kumenyesha ko abagira neza bahora batanga uburyo bw'ibikoresho bahagaritse gufasha akagira amakenga ko abana bataye amashuri bashobora kugwa mu mutego nk'uwo abavyeyi babo baguyemwo bakandura sida. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Abana barenga ibihumbi bine bari mu mashuri shingiro n'inyuma yayo niyo basanzwe bakurikiranwa n'urunani rw'abagendana umugera wa sida RBP Plus mu Kirundo. Uyu munsi abana ntibariko barabandanya amashuri bose nk'abandi batanguye igice kigira kabiri cy'umwaka w'ishure kuri uyu wa kane.
Narapfuyemo kubera ikibazo cyo muhera atacanifashamo atacandonka ntanikaramu narahiga ikaramu nkayibura. Niyo mpamvu napfuyemo nkava ku ishuri nkabura icyo njya cyo bituma mva mu ishuri.
Ibintu bimwe bimwe byampebesheje, cya mbere nakunda kugwara cyane nkasiba, ikindi cya kabiri nkakunda kuza nyene ndasonza nyene kubera inzara no kubura ibyo nambara. Aza mu bandi banyeshuri nkabona umengo nicece nyene mbayeho na nyene ntango kwiyegura n'amafaranga yo kuriha ku ishuri bikaca b'imbere ikibazo nyene.
Claver Nkunzimana arongoye ikigo cy'urunani rw'abagendana umugera wa sida RBP Plus mu Kirundo avuga ko abana bari mu bibazo kubera abagira neza bahora batanga uburyo bwo kubafasha bahagaritse umugambi watanguye kuva mu bihumbi bibiri na gatandatu.
Nkuriye twanaturonka umugambi ugufasha abana umugambi batanga itariki mu kwezi kw'icumi bibiri na cumi na kane uhera itariki 30 z'ukwezi kw'icenda umwaka bibiri na cumi na gatandatu. Icyo gihe rero twararonsa amakaye abanyeshuri dukurikije amashuri bigamo gututubita amadogere guhera nko muri primaire gushika mu mwaka wa nyuma umugabo ku bana batarenza imyaka 18. Hanyuma rero amakaye bakayaronka, iniforume bakazironka, minerivari bakazironka no kwivuza bakafashwa.
Abo bana babayeho mu buzima butoroshe ariko barifuza gusubira ku mashuri.
Mbaye ukuye mbona ndaca musara ngaye mwe ngende kumukora ngiko bacaho kupa magucho kuri magucho.
Ubu nyine mbayeho kutanda nyine ndaca musara umuntu ambwiye nk'akazi nkagakora hama kampemba kuja mu ishuri ndanavyipfuza cyane nanjye nike nk'abandi mbaye ikibazo cyobaho kuja mu ishuri apfumanika iyindi myuga.
Nkako umukuru w'urunani rw'abagendana umugero wa sida mu Kirundo avuga ko intambwe bari bateye imaze gusubira inyuma ukabivuga abana baronka amanota makeyi yari yaraduze abari barahebye bari barahagarutse ku mashuri. Nkunzimana avuga ko abo bana basubiye guheba amashuri bashobora kugwa mu mitego nk'iy'ababyeyi babo baguyemo.
Muri kino gihe turababona bakaza nka kuri biro cyane tugahura tukabaremesha umugabo icyo navuga nti tubafasha nifashanyo mba mutima gusa ariko nta kintu kerekeye n'uburyo cyangwa kerekeye n'ibintu ntabigishoboka. Rero ni ikintu kitubaza cyane kubera iki y'umwana adafite angadrema ikwiye, y'umwana adafite abamuba hafi, y'umwana ari mu mwiheburo ubusa usanga akorokeye mu ngeso mbi. Tukaca tugira ubwoba ko twabwiye ko dufasha tukurikirana imfubyi za sida by'umwihariko tugatuga tutibaze bavuga mu mutego ababyeyi babo baguyemo basanga nta kazoda canke nta kizigiro cy'ukubaho afise.
RBP Plus mu Kirundo iratabariza abo bana
kwa kundi kera twatuga tuti umwana ni uw'igihugu, umwana ni uw'umuryango, umwana si uw'umwe, umwana ni wa benshi bakabirandiye abo bana burya nk'imiryango nkita dushaka nk'inkindi ikoraniye ku mwana umwe ikamwika imwe umwana yoza kwiga. Abagira neza nabo busubira bakibuka abana kubaca umugani mu Kirundi ngo iziza guhona zihera mu ruhongore.
Nkunzimana Clave asaba nyabuna n'amashyirahamwe ariko arafasha muri icyo gisata cy'abana bantu nikora ko bokwegera ishyirahamwe aserukira rikabereka abana rikurikirana baba bari gusumba abandi kugira imfashanyo zishikire abo zigenewe by'ukuri. Mu Kirundo muraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Njuti mwese mkunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye aha. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mudukurikirana mu biganiro tubashikiza iminsi yose mu kinuni no mu kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.